VOA. Radio is with America. Mwakuru yuyu mwanya muri kumwe kuri mikro nanje Fidene Niyongabo kaze mwakuru n'ibiganiro tubafiti
n'umusirikare umwe yapfuye nibyo mugabo wundi nawe yakomeretse kandi ntababaye cyane twibaza yuko aza gukira
uwo n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspar Baratuza avuga ku musirikare ari mu basirikare bacungera inzego z'igihugu avuga ko yirashe yongera komeretsa undi musirikare y'inkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya gatoyi cyane Gadis Video America i Washington DC mu Burundi umusirikare ari mu mugwe w'abasirikare bacungera inzego z'igihugu yirashe yongera komeretsa undi musirikare yari ruhande yiwe nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspar Baratuza mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikize
Icyo nagomba gushikiriza nuko ubwa mbere ho hatari abasirikare babiri bapfuye n'umusirikare umwe yapfuye nibyo mugabo wundi nawe yakomeretse kandi ntababaye cyane twibaza yuko aza gukira bari abasirikare bakorera mu cyo twita Brigade Speciale de Protection des Institutions bacungera inzego hariho rero umwe mu gitondo hafi isaha zine n'inusu twobyita yuko mu gisirikare babyita megarde mu kirundi ingira bihava bingora amasasi yamucorotse hanyuma acaramushikira aritaba imana yirashe rero mu majambo make aba mugenzi we yari iruhande yiwe acarakomereka n'uwoye byagenze uko ariko hari habaciye bayifata ukutari ko bavuga ngo nabarasanye
uyu musirikare yirashe nti siwe yabanje kurashisa uyu wundi mugenzi wiwe
uko byagenze nuko uwo musirikare aho yarasanzwe ari n'inkoyo yayifashe hanyuma kubera yaciye yitaba imana nta waronse umwanya wo kuraba neza yuko yirashe yabishaka canke zamucorotse mugabo biraboneka neza yuko ibyo niyo byose atantumbero y'ukurasa abandi yarimwo ko yaba yarimwo hari abasirikare benshi yari gutumbereza muga ntiyatumbereje yitumbereje ko hanyuma uwo mugenzi we yakomeretse yari iruhande hafi yiwe
nta cuka kibicoba kiri muri abo basirikare bajeje gucungera izo nzego za leta
icuka kibindi twoca tuvuga ngo habaye kubera iryo sanganya nababwiye twita megarde megarde ntisigura yuko ari icuka kibi kihari hakiri na gatoyi rero amasase nibyo tuyacungera uko tube tuyashise mu mangazini bijya bikondo byita by'inkoho mugabo iyo rumwe rucorotse kubera ku kirimba si kuvuga yuko haba hari icuka kibi na gatoyi nuko nyine atashoboye kuba yakomeretse cyangwa ikiri kugira bamubaze ingene byagenze cyangwa barabe yuko aka kantu koba kari kamufashe nka malaria mugo ubundi hoho ko yaciye yitaba imana urumva biragoye kumenya neza mugabo ibyo by'ibyuka bibi nta bihari
nta rwandiko yoba yasize
nta rwandiko namba oya si nta wovuga ngo yiyahuye kuko nabivuze twe tubifata yuko gushika ubu yirashe kubera igisita arivyo twita megarde
hari amakuru avuga ko mu minsi heze inzego abasirikare bacungera ku biro by'umukuru w'igihugu bashobora kuba barongerejwe amakuru niyo
kongerezwa ivyo ntavyo noca mvuga kuko igitigiri gikenewe cyo kuja muri iyo muri abo bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kirahinduka bivubanye n'abajejwe gutunganya ibikorwa bya gisirikare cyangwa iby'umutekano w'igihugu mugabo gushika ubu kuba barongereje cyangwa baragabanutse byoye ntawoca abigira inkuru
Colonel Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
Yego namwe murakoze
Radio Isi y'America i Washington DC mu Burundi inyuma yaho Pascal Nyabenda atangarije ko asezeye ku burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD yongewe ikiringo cy'amezi abiri n'ikoraniro kaminuza kugira abandanye arongoye uwo mugambwe ni mu ntumbero yo kurindira kugira amategeko yahinyanyuwe azobe yemejwe n'amategeko mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu Ni nkuru y'umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
abanyekora ni bamaze kwiweza neza amategeko ntunganya mugambwe.
Gerard Ndabirabe umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD ariko arashikiriza icegeranyo c'ivyavuye mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe y'uwo mugambwe cyari rimaze imisi ibiri riteraniye ibuye muri komine ya Mumba turi mu ntara ya Ngozi. Bibiri kuri bitatu mu vyari bitegekanijwe kwigwa vyarakoretse.
Abita vyikoraniro kaminuza ridasanzwe basanze hari hasanzwe urwinshi w'inzego zifatirwamo ingingo nabyo bikaba byarajuragiza abagumya banga. Ibyo rero byabaye ngombwa ko hashingwa isoko ry'amategeko rimwe, amategeko amwe n'ishyirwa mu ngiro ryayo rimwe. Ubwindwi abanyekoraniro kaminuza ridasanzwe bamaze guca hirya no hino ibyo bivuzwa hejuru basanze rikenewe guhinyanyura itunganywa ry'inzego z'umugambi CNDD-FDD.
Ikigira gatatu cyari ku rutonde kwari gusubiriza inzego ico cyahavuye kiba kirabangiriwe mu kiringo cy'amezi abiri.
Koraniro kaminuza ridasanzwe yemeje kandi ko abari basanzwe barongoye umugambi CNDD-FDD babandanya amabanga yabo gushika kwisubirizwa n'indongozi nshasha zizotorwa hisunzwe amateko ntunganya mugambwe na ntunganya bikorwa mashasha.
Perezida Petero Nkurunziza yagarutse ku bihe vya politiki vyaranze umwaka w'2015 ku gihugu no ku mugambwe CNDD-FDD acatangaza intsinzi y'uwo mugambwe mu matora yo mu 2020.
Amatora twayarangije ajya araheze ntazogaruka camwagoka rero mucemo guhanamura ati sangwa intsinzi sangwe insinzi ajyaraheze ntazogaruka imana yo mu junior cabona umwaka wa 2022 tuzoranka insinzi isumba twarutse umwaka uheze imana yo mu junior cabona.
Umukuru w'igihugu yaciye asaba bagumya banga kwamba barikanuye kuko umwansi w'igihugu ataho yagiye
muve ngaha muremye muremeshe n'abandi bagumya banga magaze ngaha kubatangariza icese yuko umwansi yoba atobaho ntari kimazo shikako mu gihucacu Burundi imana yo mujimbo cyabona mucemo nabarungikira kuko abanse murabatsi cyo barungikira hariho intumva baragerageze cyo barungikira bise byoroshe nta na kimazo shikako no gutakaza umwanya nta na kimwe kizovamwe kandi ashaka kubatangariza neza yuko uyu mwansi w'igihucacu Burundi umwansi umugambo CNDD-FDD ndabatangaje kugira kandi yuko azohera gifuye injira.
Umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama y'inararibonye za CNDD-FDD yatekereye impanuro nyinshi abagumya banga. Izo mpanuro nizijanye no kubereka uko bo kubaka igihugu bakagiteza imbere. Kuri ubwo umukuru w'igihugu yashikirije icifuzo cyo gushyira mu mategeko ngendegwa ko y'umugambwe CNDD-FDD gutanga amabanga bisunze ko umugumya banga atunganya neza urugo rwiwe
abaranya ko imana yabatiteka ingozi bagumya banga ziza karuriwe ibitero byo kuzaza mu ngo n'ibyishanye murabibona iva hanze iva muri mwebwe haje ntibavize ko cyane ari bazo mwebwe tuyitera ubwanyu abantu baharika abantu bateye inda abana bato bato ugateye inda umwana ugaca mwigarama ntunamwandikishe n'ejo ringorane ingo ikimbyambaye cyane ahubwo yawe n'ibindi nuko mutafashe ingingo umugambwe mfata ingingo yuko uzokubakurwa nabi ntamabanga zorunga umugambwe iyo kriteri ikomeye cyane n'amabanga y'igihugu bijemo murabyemeye yego tariki ibiganza turabyemeye atewe ushaka w'urwego rugiye gukontorora gukurikirana ku munsi umwe imbere yo kuzana mu mabanga y'umugambwe n'igihugu
imbere yo gusoza ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yagize ico avuga ku mukino wa politike woranga abagwanya leta.
Kugwanya ubutegetsi singorane ngo kubugwanya mukuri utagwanya intambara y'ukuri narabwiye nakugira umunatayi umupira ngo kugihome uce kugira gute ugwa mu maso warabibonye dukomera shimana yacu unagonga mwamba kabisa ibyo berekuwe biremewe ariko nutabugwanya mukuri ushaka uva ko ufise guna gushigikiye ntacyo ushaka ko ni impano ugomba guha barundi na cyane cyane uri umigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi gira politiki yo kugwanya yo kurondera ubutegetsi politiki iciye mu kugwanya ubutegetsi mukuri kumvira ukuba aningabido nisa cha
igeche cha kabili chikora niro kamino za yumu gamge SNDFDD kitegeka nijwe mumezi abiri alimbele neo hazo heza hagato ugwa inze goshasha zumu gamge heso nzwe amategeko ya hinyanyu wame mwagumnyabanga tukwa ganirie inyuma y'igyokora niro babwiye ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yeguriwe kurongora inama y'inararibonye ubuzima bwe bwose ico tutashoboye kumenya no bubasha ubwo gwego ruzoba rufise inyuma y'inyanyugwa ry'amategeko agenga umugambwe SNDFDD Mashash ibuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru mu Burundi kandi abepiskopi ba Ekleziya Katolika bashikirije ubutumwa ku kugena ibintu byifashe muri iki gihe mu byerekeye imibano politike n'ubutunzi mu gihugu inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka
Iyo nama y'Episkopi Katolika eshikiriza ko igihe cy'amatora ya 2015 abarundi bari biteze kw'ico gihe cyari kubera karyo keza ko gusubira kurimbura aho igihugu cyari kigeze n'ivyo gikeneye n'imigambi myiza yofasha kugira uburundi busubire gutera intambwe iboneka muri demokarasi no mwiterambere iyo nama eshikiriza ko ivyo bitabaye ahubwo abarundi bahavuye baje mu mpari atacu zunguye igihugu abantu baricwa ibintu bimwe bimwe birasenyugwa ibindi biribwa bamwe mu barundi barahunga igihugu n'ubutunzi bw'igihugu buratituka abo bepiskopi katolika y'i Burundi bashikiriza ko naho ibintu biruko bashimishwa no kubona bene Burundi batera bigishwa n'iby'igihugu gicamwo bakahigira kwihangana gutyo bakirinda gusubira gucanamwo bafatiye kumoko intara n'ibindi naho abagerageza kumenera muri iyo nzira batabuze Inama y'Episkopi Katolika ishikiriza ko kwemera ko inzira y'ibiganiro ariyo nzira yonyine ishobora kubaka kazoza k'igihugu abepiskopi bifuza ko iyo nzira yotera ije imbere kandi abarundi bakayitumbera atanumwe akumiriwe haba mu barundi bari mu gihugu canke mu barundi bari hanze naho iyo nama y'Episkopi Katolika hari ibyishima hari ibindi inegura kandi biteye agahinda bisaba abarundi kwikebuka Muri iryo tangazo bavuga ko kuva impari z'amatora zitanguye hari abantu bagiye baranyuruzwa umwumwe bamwe gatogwa ari biziga abandi bakagenda amazima yongo hari nabahohotewe mu buzima bwabo nkuko iryo tangazo ribivuga bakaborezwa igufa abandi bagafatwa abiwabo ntibamenye bafungiwe kandi ntibaheze ngo bashikanwe imbere y'ubucamanza mu bihe bitegekanijwe n'amategeko abepiskopi bagaruka ku magrenade yatewe mu bibanza bitandukanye bikoraniramwo abantu benshi inganda zigatikira intwaza ngabo mu gipolisi no mu gisirikare zaba iziri ku kivi nizakukurutse zagandaguwe bene umurango babona kakaba akamizwe n'ingoma inama y'abepiskopi katolika isaba abarundi kwikebuka iyo nama ishikiriza ko impari za politike zamyeho kandi ko zisanzwe ariko ko zitumye induru zivuga abantu bakicwa abandi bagahunga hakavuka imigwi yemera cese kuyafasha inzira y'ibigwanisho biba bikenewe ko abantu basubira kwicara hamwe kugira abatorere hamwe inzira y'ukubaka kazoza iyo nama y'abepiskopi katolika isaba abarongoye leta n'inzego zikomoka ko gukora uko bashoboye kose kugira ubuzima bw'abarundi n'ababubamwo bose buwahirizwe batunganirwe bashikira iterambere ry'ukuri indongozi z'igihugu zisabwa kwitwararika ko ubwicanyi n'ayandi mabi bihagarara muri iryo tangazo abepiskopi katolika bagaruka ku masezerano y'amahoro y'Arusha bavuga ko yabaye ishingiro ryiza ryafashije igihugu kogorora no kumvikana kwibwirizwa shingiro abarundi mu budasa bwabo bakabana bubahana abo bihebeye imana ba Kiliziya Gatolika basaba kutadohoka ku mutima waranze ayo masezerano ingendo yo gutorera umuti ibibazo hadakoreshejwe ingimba ibariyo iranga indongozi z'u Burundi abarundi basubire begerane ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Amakuru maki imina. Mbegu ni mumaki kudakoma.
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima nongere ndabaramutse ndabahani kaze mu kiganiro Ntorere Kazoza ikiyago cha politike mwikundira. Mu kiyago cha politike Ntorere Kazoza uno munsi ni gice cya mbere cy'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye akamaro ko kwibuka abahitanywe n'amagume Burundi bwagiye buracamwo, tukananabira hamwe na cyane cyane ukwibuka kufasha mu kunywanisha Abarundi. Iki gice cya mbere rero kikaba kija gushimikira ku buryo butandukanye bwo kwibuka abahitanywe n'amagume. Reka mijambo Jean-Paul Nicondindiriye aganire n'abatumire babiri muri studio. Jean-Paul Nicondindiriye, ijambo ni rwawe.
Wanyuri kagahugu kamatanubuki.
Abatumire ni babiri, Aloyzi batungwa nayo arongoye ishirahamwe amepesi girubuntu, rimwe mu ishirahamwe ririmwo ababuza babo kuva 72 no mu yani makuba igihugu cagiye kiracamo gushikana wo kuri kaminuza y'u Burundi. Tuzuba turi kumwe ku murongo ahari igitega mugabo turi kumwe muri kino kiganiro. Uwundi mutumire gira kabiri ni Tassien Sibomana, umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Ipona, akaba nawe ni ategereza kuba ari atabuze aba abiwe yabuze batari bake mu magumi igihugu cagiye kirabura. Turabahe mwiriwe Tassiane.
Ndabahaye mwiriwe kandi naramukije n'abatwumviriza
kazi muri kino kiganiro.
Mwakoze kudutumira.
Aloyzi batungwa nayo nawe netuzuba turi kumwe ku murongo igitegeka namwe mwese mukomeza dutega amatwi kugira ngo mufite icyo muterera muri kino kiganiro.
Kuva kera wanyurika gahugu kamatanubuki. Mumahirwe mumagorwa.
Nabwiye yuko Aloyzi batungwa nayo ariwe aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe AMPC gira ubuntu ririmo bamwe mu babuza babo 72 n'inyuma mu makuba twagiye turacamo mu gihugu, harimo nabo banyeshure bo kuri kaminuza bagandaguwe kugenekezo rya 11 ruheshi mu 1995. Turabahaye mwiriwe Aloyzi.
Mwiriwe neza Jean Paul.
Namahoro.
Namahoro turashimye Imana.
Mhm. Bamwe rero bati none ivyo bintu sukuzura kaboze galoyizi mwebwe ngo mubahimbaza mubibuka iyo minsi mubivuga kwi
abana amasukuzura kaboze uko ntigigeze kabora kaboze ryashye ko biguma mu mutima erega n'igishe bikiguma mu mutima w'umuntu. Urumva ntitwovuga ngo nokuzura kaboze kandi si nibisanzwe, ahubwo ni umugigwa kuko mu mico n'imigenzo y'Abarundi umuntu ntiyigera apfa, ndetse no mu bazungu bavuga ko umuntu atigera apfa, ariho umuntu yitwa Biragodi yo kuyavuga ati le mort ne sont pas mort. Iyo ariko bavuga ngo nakasana naka ngo nakangu ngo yari ibyaye ngo ibiki n'ibiki, bijye nibyerekana ko abantu baguma bibuka abantu babuze batanshe. Rero iyo umuntu ariko yibuka umuntu wewe yabuze atishwe n'ubwo karago, abafite intuntu ikomeye cyane ku mutima, abakeneye ko yerekana agira akagira ababanye n'abagenzi n'abajyango bamufasha kwibuka uwo muntu kugira ngo nawe yumve ko aruhutse ku mutima icyo ni cya mbere. Hanyuma ababanye nabo babone ko uwo muntu yagandaguwe, kuko bamugandagura bamwita umumenja, bamwita inzoka, bamwita inywa maraso. Muributse mu bihe biheze ku mwaka uheze avuga ngo ibipfurizo cyanke ngo ibipinga cyanke amazina menshi. Iyo wibuka rero uburi ushaka gusubiza agateka uwo muntu yagandaguwe yitwa igikoko, yagandaguwe yitwa ikindi kintu yata bamwatse ubuntu, ubu ushaka kumusubiza ubwo buntu. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu nacyo hajya kwibuka.
Icya mbere mwatubwiye yuko ndumva muciye mugira ko mwishura ku kamaro, mbega kwibuka bifise akamaro nyabaki, mu twibutse icya mbere mwemeje kuvuga ku bwanyu.
Icya mbere nuko abantu babivuga kugira ngo bumve baruhuke ku mutima.
Kuruhuka mu mutima. Kuruhuka mu mutima urumva kubabuza babo.
Kubabuza babo igihe rero bafite gihere. Icya kabiri nicyo navuze gusubiza ubuntu abo bapfuye, kuko abo bapfuye bishwe bitwa inzoka, bishwe bitwa ibinywa maraso, bishwe bitwa amazina mutabewe abamenja, ibipurizo, ibipinga n'ibindi bindi.
Kugira ngo bavyumvise uko bumve yuko atari ko byari bimeze.
mumbe ko tako byabimeze hishwe abantu n'ukuvuga basubije ubuntu abo bantu bapfuye hanyuma icya gatatu nacyo n'ukwerekana ukuri kuba byarabaye kugira ngo abari ko bararuka cyangwa n'abatabibonye nibaze basubire kuba muri uwo mutego kuko nta muntu afite uburenganzira bwo kwaka ubuzima uwundi muntu bidaciye mu butungane ubuho no mu butungane nta muntu bacyaka ubuzima mumva rero ko no kubivuga abantu bumve ko abantu baba barabikoje baba ahubwo ari bo bamenja abo bishwe atari bo bamenja hanyuma abantu bavuge bati abo bantu no kuba kiri umukenke no kuba hari ivomo gushikaho bemeye ko bakoze icyaha hanyuma bagasaba imbabazi iyo bishoboka kuko niba amata imbabazi ngo
gusaba rero yuko icyakane no gusaba yuko ababikoze ahubwo ari bo bitwa bamenja muri make ari bo bashengezwa
bashengezwa hama bagakubitwa intahe mu gahanga nibashibire kugayagaya mu bantu dukunze kuvuga tuti mu Burundi abantu intama ziguma zitemberana n'intambwe
tase si bumana ni nakakabazo nyine duca tujamwo bamwe bati ko umugwi uyu canke uriya wibuka ababo birakenewe abandi bati n'ukuzura kabuzi
birakenewe kuko no mu migenzo y'ikirundi iyo umuntu abuze wiwe aramuganda aramushingura ubwa mbere na mbere hanyuma abarira mbere bakarira gose hanyuma bakamugandarira bagaheza bakamugirira imigirwa yose nkuko imigenzo yo y'igihugu ibitegekanye ivyo rero ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa minsi yose bw'abarundi n'abarundikazi mugabo rero iyo bibaye bihuriranye n'ibihe igihugu caciyemwo ubwicanyi bumwe bushobora kuba ari ubwihonyabwoko canke ubw'ibyaha bikorwa mu ntambara
by'agahomera
bunwa birafise intumbero byategereza gukorwamo kuko ntaba ari umuntu umwe yibuka uwiwe
ni kuri iki nyine nk'ubu turabona nk'ibi vyo kuri kaminuza ugiye kuraba benshi bavuga bati babari abahutu tugiye kuraba ivyibuta babari bamwe mu batutsi babuza babo vyo mu Kibimba kivyuka ukabona umengo n'abahutu guse vyo
nta
nkurikiza bishobora kugira
ingorane zirashobora kuhavuka mu gihe bigizwe n'abantu batoba bafise ubwirengere bukwiye bwo kuraba ivyabaye ingene twobifata ingene twovyifatamo n'ingene twobihinyanyura kugira ngo ntibidutume dusubira mu byo twavuyemo canke byadushikiye canke ngo duhave turja mu byo kuzura kabuze umugani wawe kuko birashoboka canke duhave turja mu byo kurima ugwire mu mitima gukazigo kakazikira cyangwa ngo duhave
ikibazo tubaje cyo ukwibuka kogirira ikimazi abarundi ko tunganywa
n'icyo ngirashike ibyo byose haba hapfuye abahutu haba hapfuye abatutsi cyangwa abandi baba bapfuye ari abarundi ibyaha biba byakozwe biba bifise ababikoze yaba rero twaba dufise amareta abona neza kahise ingene yo gafatira ko kugira ngo yigishe abarundi ko katosubira kugaruka hanyuma ivuga iti ibyabaye byarabaye ntitubirenza ku ruho rw'amazi mugabo tubihere ko kugira twubake Burundi buzira ibyo byabaye ko bisubira kuba ibi bintu biba bigirwa n'ubutegetsi baba bahutu babapfiriye mu kibanza kanaka baba batutsi bapfiriye ngaha bigizwe n'ubutegetsi bubiha intumbero yo kurema imitima yo kubereka bati ibi byabaye babikoze baragize ikibi kibije tutagomba ko gisubira mu Burundi
ngira ngo bamwe babikora kuko mu myaka iheze bataronsa ko kajyo kukubikora usi muri kiziyo nayo
yega nisho nkubwira iyo mvuze ubutegetsi urumva icari cyo ubutegetsi bwa maho ubu babo ubabwiriza simvuze ubu umunsi gusa iya babigirwa n'ubutegetsi bati ara uwo munsi twe tugira tuwibuke kubera abarundi bapfuye ni benshi kandi ni igihugu cahombye baba bufise ntumbero yo kwigisha abarundi bakamenya ukuri kuvyabaye nkuko yabivuze mugabo uko kuri tugukoresha iki kudufashe kugumana akazi ko kazikira kudufashe gutuma abarundi bihora na canke kudufashe
kuvuga kumaze iminsi guhari Kibimba turabona abaduga mu Kibimba ibi byo kuri kaminuza y'igihe turabona babigiyemo ibuta dora tubona ingene bigenda mu kivyuka tubona tumvise ingene ubona mwebwe kubganyu arimo akantu kinzigo karimo canke nibintu
sino cancho kavuga ko arimo akantu kinzigo kuko nkuko nabivuze canke narize yabivuze ababuze ababo ko babibuka nibintu bisanzwe mugabo ntivyobura hari abashobora kubigira bagacaba mu mutima babona bashobora no kwihora mugihe rero bataroze umuntu w'umutegetse baremeshe avuga ati ibi byabaye tubifatire ko duce du twubaka imitima y'abarundi dufata ingingo zibereye kugira ntibizosubire hanyuma tubone kunywanisha abarundi biciye mu nzira y'ubutungane y'ukwibuka ababo bakabagandarira bakabashingura niteka kuko ivyo biri mu byo bita mode de reparation gushumbusha mu gushumbusha rero hari ivyo bakoresha byo by'amafaranga n'ibindi mugahe hari n'ivyo kubaka imitima mode de réparation non financière. Mirongine ni ngahe bavuga ko ubwishanyo bw'irindwi na kabiri bamwe bavuga kabanduku mugabo umwaka twarabonye ko leta yabishizemo aka ukuboko kugira abantu bibuke ivyo bintu batahora bibuka narimo so kuvuga ko ubutegetsi bwa CNDD buvutse no munsi ariyo nkwerekani leta irashobora kubituma bikogwa nabi yabishizemo akaboko
abana abantu babuza babo babigize
oya sababuza babo ivyo turabizi
cyase si bubaye cyangwa se kuri Aloise batumwa nayo sinzi ko mukitwumva ayo makenga ya station si bumana ati ko abantu bibuka babo nawe naravuga ati sukuzura kaboze namba yemeranije namwe ati birakenewe mugabo rero ati uku kuntu ukuboko kwa leta umengo ni kuboneka kugira ngo kubishire hamwe kubitunganya ati niyo makenga mwebwe mubivuga ku Igaloise
ubwa mbere urazi no mu bushakashatsi bukogwa ukwibuka kwiza kuba mu buryo butatu hariho kwibuka umuntu ku giti kiwe uwo yabuze akavuga ati jyewe iyo hageze itariki 2026 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2015 narabuze uwanjye uwo akamwibuka n'umuryango wiwe iyo ni ukwibuka kwa mbere kwibuka kwa kabiri
ngo n'uburenganzira uti ngo
n'uburenganzira bw'umuntu ari we wese haba kwibuka kwa kabiri ni hamwe abantu baburiye abantu mu kivunga cyangwa batawe mu kinogo cyangwa batawe mu ruzi bajya hamwe bakavuga bati twebwe no munsi turiko twibuka banaka bapfiringa ibyo nubwo kwibuka mu kibano cyangwa mu gifaransa la commémoration communautaire hama rero hariho kwibuka kwa gatatu ariko tashyano yavuze yashimikiye ko rero ibyigwa biboneka bavuga bati ukwibuka kwa leta sikwiza kwiza kuko leta izoca yamifisi inyungu za politike mugabo ikibano gifisi inyungu z'ikibano zo kubana neza
gamatanubuki mumahirwe mumagorwa
urakoze Jean Paul nawe batumire mwariko muraganira nibutse ko kino gice cya mbere twarabiye hamwe uburyo butandukanye bwo kwibuka abahitanywe n'amagume Burundi bwagiye buracamo igice cya kabiri akaba ari mu kiganiro kizokurikira Jerome Niyonzima nti murwandike mwese mubanye no muvyanyu na buta
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora Mumatora ni nyuma ya matora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ijwi ry'America amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Na
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC ibiganiro n'amakuru twari twafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye kuri mikoro mari 10 nanje de niyo ngabo washize hamwe aya makuru ni ibiganiro duje kubashikiriza ni Innocent Kimenyi twaseze tubifuriza kugira umugoroba mwiza tubatumira no kwandika amakuru y'ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika